Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi. Ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Turi kwa gatanu itariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2015. Hano muri studio 17 Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi tubahaye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Kwewe icyo kwibaza ahubwo abariko baratera umutekano muke ni iki police ubona barekuriye mwibarabara cabujije abantu kurengana kikabuza amapikipiki kurengana ngira urabona ibiriko birabera ngaha kubiraro bitandukanye ngira urikuri urabibona bazanye amakonsulti nagucya baratambika mu mabarabara nukuvuga urengaye uwipikipiki baca bayigutega.
Uyu ni umunyagihugu yari mu myerekano yabaye uyu munsi ibujumbura mu Burundi. Iyo nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato, mugume ku maradio yanyu.
Bakuru duhere muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, leta iravuga ko irimitegura gahunda nshya yo gusana ibyangiritse mu ntara zo mu burasirazuba bw'igihugu zayogojwe n'intambara z'urudaca. Mu 2009 gahunda ya mbere yitwaga Starek yaratangiye ihagarara imaze imyaka itatu kubera kubura amafaranga. Yatwaye ariko amadolari miliyoni 200 ahanini yakoreshejwe mu bikorwa byo kubaka cyangwa gusana inyubako za leta, gutoza abapolisi 1,500 no gusana kilometero 1,400 z'imihanda. Abaterankunga n'umuryango w'abibumbye banze gukomeza gushyira amafaranga muri Starek kuko abaturage batagize uruhare muri ibyo bikorwa mu rwego rwo kubagisha inama mu myiteguro no mu rwego rwo kuyishyira mu bikorwa. Leta ya Kongo iravuga ko gahunda nshya igamije gukosora ibyo byose no kwita ku byo rubanda bakeneye, ndetse bagashyiramo n'imigambi yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi no gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro y'ibihugu n'ibihugu by'abaturanyi by'umwihariko u Rwanda na Uganda.
Mu gihugu cya Sudan yo mu buraruko baracaharura amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yaramaze iminsi ine. Amatora benshi bavuga ko atagenze neza bitewe n'uko atitabwe n'abanyagihugu benshi, harimo n'imigwi itavuga rumwe na leta nayo nyene itayitavye. Naho ivyavuye muri aya matora bizotangazwa mu mpera z'uku kwezi kwa kane, biritezwe ko hazomenyeshwa insinzi ya Perezida Omar al-Bashir wo mu mugambwe wa The National Congress Party, kubera umugambwe utavuga rumwe na leta utitavye ayo matora. Ayo matora yatanguye ku munsi wa mbere yaragamije kumara iminsi itatu, yamara aho vyibonekeje ko atabariko barayitaba baciye bongera ko umunsi umwe wa kane. Umukuru w'igihugu, umukuru w'umugwi ujejwe gukurikirana amatora, Mukhtar al-Assam, yavuze ko vyibonekeza ko Perezida Bashir azotsinda amatora y'umukuru w'igihugu, ariko akavuga ko ataronse ibice 50% bazotegerezwa kuyasubiramwo. Al-Assam yamenyesheje ko bazotangaza ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ahejeje kuba ku itariki ya 27 z'uku kwezi kwa kane.
Ijwi rya Amerika. Ingabo za Iraq zivuganye Izzat Ibrahim al-Duri, umuyobozi w'intara ya Salahuddin yo mu majyaruguru y'igihugu, niwe wabitangarije televiziyo nyarabu Al-Arabia ifite icyicaro muri Arabia Saudite. Al-Duri w'imyaka 72 y'amavuko yari umuntu washakishwaga bikomeye kuva mu 2003. Yahoze ari icyegera cya hafi cyane cya Saddam Hussein. Kuva icyo gihe nta waruza waba, ariko inzego z'ubutasi z'ibihugu byinshi zemezaga ko yari umuyobozi w'inyeshyamba zirwanya leta ya Iraq, kandi ko yari no mu bategetsi bo hejuru cyane b'umutwe wa leta Islamic bafatanyaga rero n'inyeshyamba ze. Hari hashize imyaka 12 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragennye igihembo cy'amadolari miliyoni 10 ku muntu wese wari gutuma Ibrahim al-Duri atabwa muri yombi. Leta ya Iraq iratangaza ko abaganga bagiye gukora ibizami by'ibyitwa ADN kugira ngo bamenye ko ari we koko cyangwa se atari we. Noneho rero nibamenye ko koko ari we, ingabo zivuganye baba bafite koko insinzi ikomeye kuri leta Islamic nk'uko babitangaje.
Uburusiya buragabisha yuko irungikwa ry'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine bushobora guhungabanya umutekano muri Ukraine. Ivyo bikavugwa nyuma yaho abasirikare b'Abanyamerika bagwanira mu kirere bashitse muri Ukraine muri indwi baje kugirisha imyimenyerezo abasirikare ba Ukraine. Kuri uno munsi wa gatanu, umuvugizi wa Perezida Vladimir Putin Dmitry Peskov yabwiye abamenyeshamakuru yuko ukuza kw'abanya kw'aba kw'abahanuzi b'igihugu kigira gatatu ataraba Uburusiya canke Ukraine bishobora konona uburyo ibintu biriko biragenda mu buseruko bwa Ukraine aho abagwanyi bashigikiye Uburusiya bariko baragwana n'abasirikare ba Ukraine ejo ku munsi wa kane mu kiganiro asanzwe agirana kuri television aho yishura ibibazo by'abanyagihugu Perezida Putin yagirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba iriko irarengera imigenderanire y'ibihugu akavuga ko Uburusiya buciyemeje gufata inzira z'umwumvikano. Perezida Putin yavuze kandi ko mu ntambara ya kabiri y'isi yose Leta y'ibihugu ciwe yagerageje gutegeka ibindi bihugu bitari bike byo mu buseruko bwa Buraya gukurikiza imigambi yacu yiterambere ku nguvu ariko nta ciza vyavuyemo. Abandanya avuga ko rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kugira uko nyene kandi nayo nyene ataco izoshikako.
Iyi ni radio yacu gahunda tubagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Kuri email mushobora kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. Kuri Facebook naho adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu ya internet ni wezitatu@radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu biyaga binini duhere mu Burundi saa 10:00 zo kumugoroba imyerekano yateguwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta yo kwiyamiriza ko Petero Nkurunziza yosubira kwitoza mu matora yimirije niho yarangira. Iyo myerekano yitabwe n'abantu benshi bagumye batana mu mitwe n'igipolisi kuva mu gitondo gushika irangiye. Abayiteguye bamenyesha ko izobandanya gushika Nkurunziza ashikirije ijambo abarundi yuko atazokwitoza. Iyi ni inkuru ya Desire Hatungimana ari Bujumbura mu Burundi.
Imyerekano yo kwiyamiriza kumukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yitoza mu matora yimirije yari itanguye mu gisagara cya Bujumbura. Kuva rero mu gaturuturu ko kuno munsi wa gatanu nta pikipiki na kinga vya birekuriwe kwinjira mu gisagara cha Bujumbura kuko abapolisi kuva isaha 10 zo mu gatondo bari bamaze gushika mu barabara kugira abacungane nabo bantu bose baza kwiyamiriza ko Petero Nkurunziza yosubira kwitoza mu matora y'imirije y'umukuru w'igihugu. Ku kiraro cha Ntahangwa abagendesha amapikipiki agashavuka ari kose.
Mu bisanzwe n'abavuga ko twe dushobora gutwara abantu batwara umugumu ko bafise kugira mu taxi matukutuku bafise kugenda inzira zose ahubwo twe dusanzwe twankwa
barinde kwa gatandatu twe kujya mu myerekano y'iwabo barabura barafata imoto ati ngo mujye mu myamamaza y'iwacu hanyuma turabaha amafaranga natwe turanga
twe ico twibaza ahubwo bariko baratera umutekano muke ni iki police ubona bare kuriye mu barabara cabujije abantu kurengana kikabuza amapikipiki kurengana ngira urabona ibiriko birabera ngaha kubiraro bitandukanye ngira uri kurabibona bazanye amakonsoliti na gucya baratambika mu mabarabara nukuvuga urenganya uri w'ipikipiki baca bayigutega nyimba ugugarame cha ukameneka bo baguma birabira
hagati ntagati mu gisagara cha Bujumbura. Abapolisi baruja n'uruza batana mu mitwe n'abari bitavye iyo myerekano yarirongowe na Jean Minani umushinga mateka arongoye umugambwe Frode Bunyakuri iragijyanda daye Oscar Ndayiziga umushinga mateka aherutse kwirukanwa muri Sende DFDD na Chauvin Mugwengezo umukuru w'umugambwe IPDZ Gamibanga. Aho mu gisagara cha Bujumbura rero abapolisi batanye mu mitwe n'abanyagihugu abarenga 30 barahagarikwa umupolisi na umwe arakomereka. Umushinga mateka yatowe mu ntara ya Bujumbura Rirari Salvatore Sinomenya akaba yaneguye cyane gose ingendo y'abapolisi bakubaguye abantu kandi ku munsi wa gatandatu urangiye bararetse aho umugambwe Sende DFDD bakigira ibyo bishakiye.
Hari ikintu bononye harimo ariko bamenya hari ibyo bamenya bamazuba batura ari gina barabirekure n'amategeko batsa kubareka n'abandi ku munsi wa gatandatu barahamagwe barakora ibyo bashaka byose barabikoze kandi bacunwe n'abapolisi nk'abanye hamwe bari ugwara twese twarabiravye tubogira ngo nkuko iyo cyo torera ibindi none ntumva ko ntubara ko ari akarengane nibareke abantu ugaragaza ikiri ku mutima tugishikirize mu mutekano atawe turi ugwara kwatorere kuri gwa n'amategeko watoye twe nk'abashinga amateka.
Numushinga amateka Oscar Ndayiziga asaba igipolisi gukora ataho gihengamiye kuko ngo birateye isoni kubona bamwe bidegemvya abandi nabo bagakubagugwa.
Nibaza yuko inyifato bagize woyihindura kuko mu gihe umaze kumenywa yuko uri umuntu akingira abanyagihugu hanyuma ukaza kubagwanya, nibaza ko atari vyiza.
Umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi atashimye ko tumufata amajwi, yatumenyesheje yuko ngo kubona abapolisi bavyuka bugaya amabarabara bakabuza abajabuka ibiraro warakazi kajanye n'imirimo ya misi yose y'igipolisi. Desire Atunyimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Iyo myigaragambyo rero nk'uko Desire amaze kubibabwira, uwayiyoboye umwe mu bayiyoboye ni Dr Minani Jean, umuyobozi w'ishyaka Frodebu Nyakuri Iragi Ryandadaye. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije mukanya amaze kumubaza uko byagenze.
Kubwacu imyirikano yagenze neza, abanyagihugu babyifashemo neza cyane. Tubanze tubashimire kuba bitavye tangura kugwanya ikingo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ashaka guhonyanga ibwirizwa shingiro no gusambura amasezerano y'Arusha, tuyamiriza kandi ikwiragiza mu gihugu cy'ibigwanisho tumwe turabona bizohava bituzanira atakandi bizotuzanira atarakarambaraye.
Muravuze ko mwiyamiriza ikiringo cya gatatu, ariko Perezida Pierre Nkurunziza ntaratangaza icese ko azokwiyamamaza, ivyo mubitumwa n'iki?
Ibintu byinshi birerekana ko yamaze kwemeza wenyene ko ariwe azokwiyamamaza, kuko mu gihe cyose namwebwe mu mubaje ico kibazo yahora ababwira ati murabaza umugambwe wanje, umugambwe wanje ni wagaragaza ko ari je bazoba ari jewe. None umugambwe wiwe waramaze kuvuga neza uto uratomora ko umukandida wabo ari Pierre Nkurunziza atawundi. Cya kabiri ni uko wapfuze wese ko idakenewe kuyo kwiyamamaza ku icyo kiringo amuhanura wese yaciye abumwasi.
Imyiyerekano munzi ishobora kuvamwo imigomoko ikavamwo ubwicanyi, nibwo buryo bwiza mwebwe nk'umurongozi w'umugambwe mwabonye ko mushaka gukoresha kugira ngo muhindure ivyimviro vya Perezida Pierre Nkurunziza?
Nta bwicanyi buzova muri iyo myiyerekano, ketse ari abantu biwe bagiye kwica abantu. Aho rendurinda nuko turinda kugira imyiyerekano bashaka kwica bwo kwica, ico turimo turarondera twebwe nta myiyerekano yacu. Ni myerekano tugira mu mutekano ndangere, turabwira n'abanywanyi bacu cyangwa abantu bose bazokwita muri iyo myerekano ko tubatohirahira bakagira n'ikintu cya muntu bonona, ko batohirahira bakagira iyo myerekano imwe y'inguvu, imwe ishibaguzwa, imwe yonona ibintu cyangwa yonona abantu. Hakagira rero mu gipolisi uzokwita umuntu arimo ariyamamaza arimo araja muri myerekano, bizoja ku mutwe wiwe.
Hari imigambwe irenga 40 mu Burundi, ariko imigambwe amatwa dusumira yari muri iyo myerekano mwari mwatunganije mwari mwatangaje mu minsi heze yari nk'itanu cyangwa itandatu, ivyo bivugike?
Imigambwe yashoboye kugira amadosiye kugira ngo yitoze imigambwe 8 mu namashinga mateka, kuvuga rero imigambwe 6 ku 8 izoja mu matora ni imigambwe myinshi cyane.
Mu gihe akamo muri kumuratera iyo migambi mwafashe yo kugira imyerekano itogira icimaze itoshika ku mugambi mwipfuza, iyindi ntambwe muzokoraniye?
Nimubazi Bujumbura yuko abantu bose batabonye kuryo byagenze, biraboneka ko bizoshika kuzogira ico bishikako.
Dr Jean Minani arongoye mu mugambwe Frodebu Nyakuri Iragi Ryandadaye, murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Murakoze namwe.
Mugenzi wacu Frederic Nkundikije kandi yaganiriye n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Nkurikiye Pierre. Nkurikiye avuga ko abapolisi babiri bakomerekeye mu myigaragambyo y'i Bujumbura kandi ko abantu 100 batawe muri yombi. Tubatega amatwi.
Mu migumuko yabaye igipolisi cyashoboye gufata abantu bashika ku 117, harimwo abakobwa 4. Ku ruhande rw'igipolisi naho akomeretse abapolisi bagera kuri 2, bakaba bakomerekejwe ahanini n'amabuye yatewe n'abo bantu bariko baratera umugumuko n'umudugararo. Abo bantu baje ari umwumwe baratsinda bariyegeranya. Amaretse igipolisi kimaze kubona yuko aho bari ari hafi y'ibintu nk'amamangazini bishobora kononekara, cavuye kiza kubabuza kuva aho hantu. Nabo baranana baca bashima guhangana n'igipolisi batera amabuye abapolisi. Amapolisi barahava barafatamwo abo bantu. Ndakubwiye
ku ruhande rw'igipolisi mubona ko abo bantu bitavye iyo myerekano banganiye?
Twebwe tuvuze abo twashoboye gufata, umuntu wese rero yafatwa bivanye n'ico ariko arakora. Ni ukuvuga hari abantu benshi muri iki gisagara cya Bujumbura ntawamenya neza ntawoshobora gutandukanya ataba bari bakora ibi cyangwa bariko bakora ibi mugabo abariko baratera umudurumbanyo bobo twashoboye kubabona nabo batera amabuye ku gipolisi baboneka bo babo bace bafata
aba tunganije imyirekano bavuga ko iyo myirekano izobandanya gushikaho president Pierre Nkurunziza azotangaza kwa titoza igipolisi kiriteguriye guhangana n'abantu bazabarikoragira imyirekano gihe cyose iyo myirekano izomara
kuvyerekeye ubushikanganje b'umutekano nagomba ndakumenyeshe yuko ingingo zose zibereye zitegekwa n'amategeko zamaze gufatwa kugira ngo umutekano w'abantu n'ivyabo ukomeze ucungerwa muri kibino biringo bijanye n'amatora iyo cyose rero hazoza ikintu shoza kiri butosekaze umutekano w'abantu n'ivyabo igipolisi kizofata ingingo zibereye nk'uko cyazifashe uno munsi mbere ku izina ry'ubushikiranganji tukaba tuboneyeho no gushimira abapolisi kuko bashoboye kuzifatamo neza na cyane cyane mu kwihangana kuko bari basotowe bihagije n'abo bantu nakubwiye ko harimo abashika kuri babiri bakomerekejwe n'amabuye yatewe n'abo bantu
abantu bahagaritswe ibihano bazofatirwa n'ibihano nk'ibi
abo bantu rero bahagaritswe amatohoza yabo agiye yamaze gutangura kugira ngo barabe umwe wese cyo yakoze hanyuma aheze hano hisunzwe amategeko y'igihugu cy'u Burundi bagipolisi igejeje amatohoza no kuvuga ko icakirungika amadosiye muri parake nk'uko gisanzwe kibikora ubundi bugizwe nabi bwose
Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
murakoze namwe
Muteza matwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umubare w'abarundi bahungira mu Rwanda urakiyongera. Bamwe bari mu nkambi nk'uko mubizi mu Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba ndetse no mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Ariko hari n'abandi bari mu mujyi wa Kigali. Umubare wabo ntabwo uzwi, ntabwo uramenyekana rero. Bamwe muri bo bafite ubushobozi bakikodeshereza amazu, naho abandi bakiriwe n'imiryango y'Abanyarwanda. Asumta Kaboyi yagiye gusura imwe muri iyo miryango.
Ni mu masaha ya mbere ya saa sita ndi mu rugo rw'umuturage utuye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali wakiriye umuryango w'abantu bagera kuri batanu. Ba nyiri urugo bagiye mu mirimo yabo inyuranye, ariko izo mpunzi z'abarundi bo bagumye mu rugo, cyane cyane ko bavuga ko nta mirimo baratangira kubona mu Rwanda. Uwo twaganiriye ni umubyeyi w'abana batanu, yansobanuriye uburyo yaje gufata icyemezo cyo guhunga.
Bujumbura muri kapitali nyene nta mutekano uriho, urumva abantu barabatera mu mazu, abantu bitwimbonera kure, abantu barafa nta joro ryijyana, abantu badapfuye.
Abandi bahunga bagahita bajya mu nkambi, hari mwahisemo kuza mu mujyi, wenda kuki mutahisemo kujya mu nkambi nk'abandi?
Je sinashobora kuja mu nkambi kuko je ndi umupfakazi. Mugabanje hari abantu babanye neza, hama babanye neza ndabatelefona ndababari ingorane fise baca bambare ati abana huko babajana mu nkambi bazane ikigali tubakire turabiyo bije.
Mwaje ikigali muri benshi cyane?
Yego, twaje yahuyuzuye abantu bavuye Burundi kandi bose bari bahonze.
Impunzi z'abarundi zaje mu Rwanda ariko zitanyuze mu nkambi, abenshi basanga mu miryango y'abanyarwanda baba basanzwe ari inshuti, abandi bifite usanga baraje bagakodesha amazu. Abana nabo baza bashakisha inshuti zabo zo mu Rwanda. Gusa abana cyane cyane bataye amashuri batangiye kumva ubuzima butari mishuri butabamereye neza. Uyu numwe mu bana twaganiriye yaragiye gutangira kaminuza mu gihugu cy'i Burundi.
Jewe narimejeje imanite sinari bwatangure universite.
Ubabyakiriye gute kuba waje mu kindi gihugu kitari iwanyu?
Kubyakira sinabyakire nka neza kubera ko atari igihugu cyacu, ariko mugabo nabaye obligé kuzino kubera ko bitameze neza mu gihugu cyacu.
Umunyamabanga uhoraho muri ministeri y'ibiza no gucyura impunzi Antoine Rivebana yabwiye Ijwi rya Amerika ko impunzi nkizi ziza mu mujyi wa Kigali cyangwa n'ahandi ariko zidaciye mu makambi bo batazizi. Yavuze ko bazi impunzi gusa ziza zibagana zibasaba ubufasha, cyane cyane zo mpunzi zikaba ziri mu makambi. Kugeza ubu impunzi z'abarundi zashyikiye mu nkambi ebyiri zo mu Rwanda zimaze kugera ku 271,791. Abarenga 500 bari mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera. Abo ni nabo batangiye gufashwa, abandi ngo bahungira hirya no hino ministeri y'ibiza ivuga ko itabazi, ndetse n'umubare wabo ngo ntabwo iwuzi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugaruke mu Burundi imigambwe itatu niyo yashoboye gutanga abakandida mu matora y'abajenama b'amakomine n'abashingamateka mu ntara zose zo mu Burundi. Imigambwe itashoboye gutanga abakandida isaba umurwiseni kubongera ikiringo. Iyo ni inkuru ya Tabita Mukamusoni mu Burundi.
Mu makomine 119 agize Burundi imigambwe ibiri niyo yashoboye gushika hose, iyo nayo ni CNDD-FDD na IPRONA co kimwe n'urunani rw'abigenga mizero y'abarundi. Umugambwe sa wanyafode w'unyakuri waronse amakomine 118, MSD amakomine 115, MRC 107, IPEDEZ gamibanga amakomine 75, FNL amakomine 90, PSD dusabikanye amakomine 32, Sangwe Pader amakomine 9, Paripe agakiza amakomine 33. Inani z'imigambwe canke izabigenga nazo nyene ntizashoboye gushika mu makomine yose. Adese ikibiri ifise amakomine 112, Ranake ikomine 56, Kopa ikomine 55, Abigenga ikomine 55, Imbono Karisma komine imwe, Francis Ngaruko nawe nyene yigenga afise komine imwe. Ariko ngo hari uwundi muntu yigenga yitwa IPRONA Mugamba ngo yatanze ikimenyetso kimuranga, ariko ngo nta rutonde na rumwe yatanze mu migwi ijeje gutunganya amatora mu ntara CEPI. Umugwiseni wamenyesheje abari aho ko ico cegeranyo ari imfata kibanza ko afise ivyo basaba bashobora kuja kubisaba mu nyuma. Mu gihe ikiringo cyo gutanga amadosiye y'abakandida bifuza kwitoza mu bashingamateka kuri wa kane ategerezwa guhera isaha 10:20, umugwiseni ngo washikanye mu gitondo cyo kuri wa gatanu ucakira abantu, kuko abenshi mu bashaka kwitoza bashitse isaha 10:20 bataratanga amadosiye yabo. Mu ntara 18 zigize Burundi muri kino gihe imigambwe yaronse abakandida muri izo ntara zose uko ari 18 ni Sawanyafrode Bunyakuri, Iragijya Ndadaye, IPRONA, CNDD-FDD nayo ADC ikibiri yaronse intara 14, MSD intara 16, Paripe agakiza intara imwe, PSD dusabikanye intara 5, MRC Rurenzangemero intara 17, FNL intara 8, IPEDEZ gamibanga intara 7, Urunani Kopa nago gwaronse intara 18, Urunani Ranake intara 12, Abigenga Amizero y'Abarundi intara 16. Hari n'urundi runani rwitwa Rassemblement des Démocrates Burundais BDR, iyo nayo ngo yaronse intara imwe ariyo ntara ya Bubanza. Maitre Isidore Rufyikiri nawe nyene aheruka kumenyesha ko azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu yaronse intara imwe ariyo ntara ya Bujumbura. Amadosiye yose gushika ubu ngo ntarigwa, abatashoboye gutanga amadosiye basavye umugwiseni kongereza ikiringo. Urongo y'umugwiseni Petero Claver Ndayicariye yamenyesheje abegwa nayo matora bose kugerageza kubahiriza itegeko rigenga amatora kugira ntihazobe imari mu nyuma. Mukamenya ko amatora y'abaje inama ba komini n'abashinga amateka azoba ku igenekerezo rya 26 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ibujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Tabita, urakoze. Nshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tuve mu Rwanda, tuve no mu Burundi, tujye muri Afurika y'Epfo. Nk'uko mubizi, hashize ibyumweru bibiri abenegihugu bibasiye abanyamahanga. Urwo rugomo rero na n'ubu ngubu ruracyakomeza. Frederic Nkundikije yavuganye na Emile Nkunzimana, ni umurundi uba muri Afurika y'Epfo, amubaza uko umutekano w'abanyamahanga wifashe.
Muri iki gihe ubu novuga yuko aragahengwe, aho ejo haheze twagize imyerekano duteranye na bene gihugu batifuze ko twova ngaha bagwanya xenophobia. Abo icyo gihe abategetsi bari bahagurutse kugira ngo baramye ne bozimya umuriro mugabo safe de semaine ivyo bintu bitanguye.
Murashaka kutubwira kugira ngo ubwo bwicanyi bwadukye gutyo mu ndwi zibiri ziheze byatumwe n'iki? Ubwo bwicanyi bwari bumeze gute? Abakorera iki abanyamahanga?
Icyo gihe mu gutangura byatanguriye ahantu hitwa Ispingo. Icyo gihe ngo bagiriza ngo abanyagihugu abanyamahanga yuko ngo babatwaye ubuzi ngo hanyuma ngo babatunganye, kandi nabo ngo ari abakene. Mugabe icyo gihe bariruka inyuma y'umuntu hanyuma agativiwe hanyuma bagaca babisahura. Bahejeje kubisahura ubwo wa ukijije wirutse ugakiza amagara yawe, urumva aho wabukize mugabo uri uzubaye gatoya barakwica.
Imigambi mwafashe nk'abanyamahanga kugira ngo umucungire cyane umutekano wanyu kugira ngo ntimuhure nawe bagize banabi nihi
ikintu gikuru twafashe kwari ukwigwanira kugira ngo ntibadutwice natwe duhagaze igikuru twarabwiye abantu tuti mubonye baje muri hagarara ko nibabakange ngo bace babirukana mugabo cyo gihe dutanguye gufata defense baciye batangura gutinya gatoya kuko na bene baravise amaraso hanyuma ikintu nyamukuru nabonye leta ishobora gukora nuko byo tubonye bagize manifestation tegetsi baha barasemereye basemerera bene wabo kugira ngo barabingene bozimye ibyo bintu babereka yuko kwica abanyamahanga atari umuti ahubwo byo babyiza batwiyegereje kugira ngo barabe yuko umutekano wogaruka.
Emile Nkunzimana, murakoze cyane gose ku kanyama duhaye.
Ego murakoze namwe.
Kuri Facebook abanywanyi b'ijwi ry'Amerika batanze ivyumviro vyabo ku myirekano yo mu gisagara ca Bujumbura. Turaza kubisomegwa na Etienne Karekezi murakakanye nyene.
Leka duhere kuri uyu Kirezi Pofia aragira ati none se ko bashaka ko batahuka kandi umutekano wabo batawizeye bumva byakunda ko bataha Imana itabara Burundi kuko intambara ntacyo imaze. Uyu Joseph Habimana ati ariko ubundi izo mbonera kure nizo zishinzwe umutekano nako kuhungabanya kuko kubona abaturage bahunga ati leta yabatse izo mbunda bakaziha abashinzwe umutekano. Apollinaire Nzokurishaka agira ati turasavye HCR n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi kwita kuri izo mpunzi natwebwe tuzaza kuko imbonera kure zaturembeje. None kubijyanye n'ababuzwa guhunga kandi babishaka naco ntaco nkabafasha mbajije Rwanda government na HCR Rwanda. Ibrahim Kasigwa ati erega abarundi bahunga kubera manda ya gatatu ya nkuru nziza niba abategetsi b'u Burundi bifuza ko impunzi zitahuka zihunguka nibabanze bemeze ko manda ya gatatu bayiretse hama imbonera kureba zacyo ubutwari bwo guhungabanya umutekano w'abarundi hanyuma abahunze bahunguke ataco binoma. Murakoze na urakoze Kasigwa. Ndayikengurukiye Remi agira ati mbe mwarabonye aho intari bwira imparage ngo ishaba ryose ni kwawe ko babesha ngo umutekano uriho mugabo iterabwoba ribandanya batera ubwoba abo bari kumwe mugambwe ngo yaba nka kera baba barishwe ngibyo rero naho kuba twandikiye mwese ndabashimiye. Gusa nibutsa abatwandikira mutwumva muri uyu mwanya ko kugeza ubu President w'u Burundi Pierre Nkurunziza ntarigera atangaza ko aziyamamaza kuri manda ikurikira.
Urakoze cyane Etienne. Banywanyi bacu muradutunga Etienne Karekezi adusomeye ivyanditswe n'abanywanyi bacu kuvyerekeye impunzi z'abarundi zitera zija mu gihugu cy'u Rwanda. Nshuti rero mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri uno mugoroba. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi. Nkuko rero bisanzwe murabizi ko ejo ibigano byacu ariho bizatangira saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice nkuko bisanzwe, kandi nyine nkuko twabibabwiye mushobora kubyumva no ku matelefone yanyu agendanwa ibyo bigano bya mu gitondo. Maze rero mugire umugoroba mwiza, Imana ibaho mugisha,
kandi mugire na weekend nziza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.